Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Loise Bigirimana.
Muramutse Eugenitu yahere mu yavugwa muri Nigeria. Abategetsi muri Nigeria bavuga ko abagabo bitwaje ibigwanisho barekuye ababikira bane b'abakatolika bari baranyuruje kandi babarekura batabakubaguye. Ekleziya Katolika muri Nigeria nayo yavuze ko barekuwe ata amafaranga abanje gutangwa. Umuvugizi w'umuryango w'abakatolika muri Nigeria Michael Umo yavuze ko ababikira bariko barasubira kumenyera ikibano n'imiryango. Abo bakobwa bane banyururijwe hafi igisagara cya Okigwe muri leta ya Imo ku munsi w'Imana bari mu nzira bajya gusenga. Imigwi yitwaje ibigwanisho mu buraruko no hagati muri Nigeria ikunze kunyuruza abantu kugira barekurwe habanje gutangwa amafaranga. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru muri iyo leta ya Imo Ogwike Ngwachuku avuga ko abategetsi bariko barafata ingingo zose zikenewe zo kugwanya ubwo bugizi bwa nabi. Mu rugendo arimwo muri Algeria, Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ejo ku munsi wa kane icyo yise ibihe bishyashya mu migenderanire hagati y'Ufaransa na Algeria. Ni ku munsi wa mbere w'urugendo rw'iminsi itatu arimwo muri Algeria rutumbereye kunagura ubucuti n'icyo gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika cyahoze mu bukoloni bw'Ufaransa. Ibiro bya Perezida Macron byavuze ko urugendo rwiwe ari ugushinga umushinge wo gusubira kubaka no guteza imbere imigenderanire ikunze gutosekara hagati y'ibyo bihugu bibiri. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, Perezida Macron yatangaje ko ibyo bihugu bibiri bigiye gushyiraho umugwi w'abahinga mu bya kahise bazoba bajejwe kwiga ibyabaye mu myaka 130 Algeria yamaze mu bukoloni bw'Ubufaransa. Icyuka kibi hagati y'Ubufaransa na Algeria cyunyuwe n'amajambo yashikirijwe na Perezida Macron mu mwaka uheze, aho yibagije nimba Algeria cyari igihugu imbere y'umuzo w'abakoloni b'Abafaransa. Perezida Macron yagirije kandi Algeria gushikiriza amajambo abiba ugwanko ku Bufaransa. Iyo mvugo yatumye Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune akura ambasaderi w'igihugu ciwe mu Bufaransa yongera buza indege z'igisirikare cy'u Bufaransa guca mu kirere cyayo. Rubaye urugendo rwa kabiri uwo mutegetsi w'u Bufaransa akoze muri Algeria kuva ashika ku butegetsi mu 2017.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, senateri wa Amerika umufasoni Marsha Blackburn yarashitse muri Taiwan ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kabiri. Ni urugendo rwa kane rukozwe n'umunyapolitike w'umunyamerika muri uku kwezi muri icyo gihugu cya Taiwan. Ni urugendo kandi rutumbereye gushavuza Ubushinwa aheruka bwaciye gukora imyimenyerezo ya gisirikare bwiyamiriza izo ngendo z'abanyapolitike ba Amerika. Icyuka kibi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze za Amerika cyariyongereye gushika ku rugero rwo hejuru kuvaho umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi agendeye iryo zinga rya Taiwan mu ntango z'uku kwezi k'umunani. Senateur Blackburn umurepublikani yatowe muri Leta ya Tennessee yavuze ko gushika kwiwe muri Taiwan ari ubutumwa butanzwe ko Amerika itazigera itega ubwoba n'Ubushinwa. Yavuze kandi ko Amerika ihagaze ku gushyigikira ukwidegembya ku isi kandi atanumwe azohabwa karyo ko guhungabanya Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse. Uyundi mugwe w'abashinga amateka urongowe na Senateur Ed Markey waragendeye Taiwan inyuma gato yaho Nancy Pelosi aviriye muri icyo gihugu. Igihugu cy'Ubushinwa kibona yuko iyo ngendo y'abanyepolitike ba Leta Zunze za Amerika mu kugendera Taiwan agasakisaki ari ugusomborotsa bagomba yuko Ubushinwa bwinjira mu ntambara na Taiwan.
Washington ijwi rya Amerika.
Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze cyo ku munsi wa kane ku bitero by'indege n'ibisasu bya muzinga byarashwe muri Syria byishe abagwanyi bane mu buseruko bw'ico gihugu kandi byakozwe kugira abasirikare ba Amerika bakingirwe ibitero by'abagwanyi bashigikiwe na Iran. Perezida Biden aremeza ko ari we yatanze itegeko ryo kugaba ibyo bitero. Yavuze ko hari hageze amezi Amerika idakoze ibitero biremereye nk'ivyo muri ako karere. Avuga kandi ko kwabaye ukwishyura ku bitero bya rokete byarashwe ku makambi y'Abanyamerika hamwe nabo bacuditse muri ako karere. Ibitero byabaye ku itariki ya 15 y'uku kwezi k'umunani. Igitero cya mbere cya Amerika cyabaye ku munsi wa kabiri, ariko inyuma yaho abagwanyi bashyigikiwe na Irani barongeye gutera ibirindiro bya Amerika. Ku munsi wa gatatu indege za Amerika nazo ziracucagira ibirindiro by'abo bagwanyi. Leta Zunze za Amerika ivuga ko muri rusangi abagwanyi bane muri abo babateye bishwe nayo bya muzinga byabo bishika 8 bitera ibisasu bya misile navyo birasambugwa. Abasirikare bane ba Amerika barakomeretse bisanzwe mu bitero batewe ku munsi wa gatatu nk'uko bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Arabizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tugiye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta y'u Burundi yashyize amabwiriza yo kohereza hanze abakozi barimo abagore mu bihugu by'Abarabu. Amashyirahamwe y'abakenyezi yo abona ko ari urudandazwa rw'abantu.
Ayo masezerano arateye ubwoba, yaje kongereza ubwo rudandazwa, baduguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bwo gufatwa nk'abaja.
Uwo ni Maître Immaculée Hunja, umuyobozi w'urugaga rw'abagore baharanira amahoro n'umutekano. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga irahumuriza abafite ayo makenga.
Ibintu bijyanye n'agateka kazina muntu biba bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu.
Uwo ni Albert Shingiro, Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga u Burundi. Muri Uganda ho wahoze ari umuyobozi w'ingabo hakaba na Ministeri w'Umutekano General Elite Mwine ejo yitabye Imana. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya muto, ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu tuyahereye muri Uganda. Uwahoze ari umuyobozi w'ingabo akaba na Minisitiri w'Umutekano muri Uganda General Elite Mwine yaraye yitabye Imana. Tumwine yari mu nyeshyamba 27 za mbere za National Resistance Army NRA zayobowe na Perezida Museveni wafashe ubutegetsi mu 1986. Inkuru irambuye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala, Ignatius Bahizi.
Uyu mujenerali w'imyaka 68 y'ubukuru yibukwa mu mateka y'intambara y'imyaka 5 yazanye Perezida Museveni ku butegetsi nk'umuntu warashe isasu rya mbere ryo gutangiza icyo ubutegetsi bwita intambara yo kwibohora mu mwaka w'1981. Jenerali Tumwine kandi yabaye umuyobozi wa mbere w'ingabo nyuma y'umwaka umwe inyeshamba za National Resistance Army NRA ziyobowe na Perezida Museveni zimaze guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tito Okello Lutwa mu 1986. Iyo ntambara yamaze imyaka 5 yari irimo n'abarwanyi b'abanyamahanga cyane cyane abanyarwanda bari impunzi muri Uganda icyo gihe barimo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Jenerali Tumwine yaje gukora mu nzego zitandukanye muri guverinoma iriho iyobowe na Perezida Museveni, harimo kuba umugaba w'ingabo, umukuru w'inzego z'ubutasi kandi na baminisitiri muri ministeri zitandukanye, ariko akaba yarasezeye ubutegetsi mu mwaka ushize icyo gihe ari ministeri w'umutekano. Mu ijambo rigufi yasangiye ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko Jenerali Tumwine yapfiriye mu bitaro i Nairobi azize kanseri y'ibihaha. Museveni yavuze ko Jenerali Tumwine yitangiye igihugu cye kandi akagikorera yivuye inyuma. nyuma yo gusezera mu butegetsi umwaka ushize akagirwa umujyanama wa perezida yahise avuga ko ikintu cya mbere agiye kugira inama perezida Museveni ari ukumusaba kureka ubutegetsi mu mahoro kugira ngo Uganda izagire amahoro n'iterambere birambye. Mu itangazo ry'ino abanyamakuru ryasohowe n'igisirikare naryo ryashimangiye ko Jenerali Eli Tumwine azibukwa kuba yararashe isasu rya mbere ry'intambara yabohoje igihugu ku itariki ya gatandatu mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1981 ku kigo cy'ingabo za leta cya Kabamba aho inyeshamba zafashe ibirwanisho byinshi byazifashije gutangiza urugamba. Iryo tangazo kandi ryatangaje ko Jenerali Tumwine yakomeretse akabura ijisho mu gihe cy'intambara. Umunsi umurambo we uzagarurwa muri Uganda n'igihe azashingurirwa nturatangazwa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuve muri Uganda tujya mu Burundi. Leta y'u Burundi yashyize amabwiriza ajyanye no kohereza hanze abakozi bakiri bato cyane cyane abakobwa bazoherezwa gukora mu bihugu by'Abarabu nka Arabia Saudite, Qatar n'ibindi. Leta y'u Burundi ivuga ko izahungukira kubera imisoro bazatanga n'amafaranga bazohereza mu gihugu cyabo. Nyamara amashyirahamwe y'abagore yo abona ko ari uburyo bwo gucuruza abantu. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ku bw'u Burundi, amasezerano, amategeko n'amabwiriza agenga igikorwa cyo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu bihugu bagiyemo. Ayo masezerano agenga abazoba bajanywe n'amashyirahamwe azwi akorera mu Burundi canke hanze. Abazoba bagiye ku giti cyabo, u Burundi bubasaba kwitura ubuserukizi bw'igihugu barimo kugira ngo biyandikishe bamenyekane gutyo ze ugira ingorane akitabwaho. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu nibwo buzokurikirana icyo gisata n'inyungu kizotanga. Sonia Ines Niyubahwe, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje, niwe yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane.
Hariho ubucuti cyangwa icyo nokwita amasezerano iryo shyirahamwe ryo mu Burundi zoba ryagiraniye n'imiburiburi n'amashyirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazoba bagomba kujamwo. Iryo shyirahamwe rizoteza gutanga amafaranga ingwati imiliyoni 50 azoshyirwa ku konti yuguriwe mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu iyo none hariya kishobora kuriva bivuye kuri ayo mafaranga. Hari icyerekana ko iryo shyirahamwe rikora kandi cyemeza neza yuko ribishoboye, kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amarundi azoshyirwa ku konti y'igihugu y'ikigega cy'igihugu cyo nokwita mu Gifaransa Trésor Public.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko ubushikiranganje bw'imigenderanire buvyerekana. Integuro y'itegeko rigenga icu Burundi bwita kudandaza abakozi riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Iri tegeko rivuga ingene amashyi amazotwara abo bakobwa azokurikiranwa, ingene abo bakozi bazorungika amafaranga mu gihugu cyabo, ingene ugize ikibazo ubuserukize bw'u Burundi buzomufasha n'ibindi. N'ibihano birategekanijwe kwishyira hamwe rizotwara abo bakozi mu nyuma bagafatwa nabi cyangwa bagakorerwa amabi atandukanye. Umushikiranganje Albert Shingiro niwe yagiye gusigura iryo tegeko.
Ibintu bijyanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri contrat ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu y'amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurabya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi
nawo biruko amwe mu mashyirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi Maitre Immaculee Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikro y'ijwi ry'Amerika
ayo masezerano arateye ubwoba yaje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza gufatwa nk'abaja tukujya mu bushurashuzi nta kizohinduka barafashwe nk'ibinyamaswa baradandajwe barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu harimo uruhara rw'inzego za leta
ishyirahamwe ry'abanyakanada rirwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini Justice and Equity ryoryo risanga ahubwo amaleta yari akwiye gukingira urwaruka ruja muri ivyo bihugu kuko rushitseyo rukubagugwa Florence Boivin atwara iryo shyirahamwe kuri mikro y'ijwi ry'Amerika
la jeunesse est elle qui est visée en premier donc il faut vraiment
atugwaruka n'ubwo rubangamiwe hanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya urwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu maleta babigira mu ruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa harabajanwa mu busambanyi harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
ubushikiranganji bw'imigenderanire burahumuriza abafise ayo makenga raporo y'urunani ONRCT we ton frère rugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi yerekana ko mu kiringo c'imyaka ibiri heze abagore n'abakobwa barenga amajana ane bamaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu bya Arabu nka Oman Arabia Saudite n'ibindi biciye kubiri n'amategeko gushika ubu nta bitegire by'abagiye muri ubwo buryo bizwi ubushikiranganji bw'imigenderanire busigura ko bugiye guca butangura kubaharura bohereye kubazo ba biyandikishije n'abajanywe n'amashirahamwe azwi Pierre Clavier Nyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ikira hirya ni kumata Niki mwinyegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugo
yego rata uru munya rusangi kazi kuko ni bagenda biriyozora nka sabo
ari kabira simuhumurwa mana
shofe wenda bona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
nukumba ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi yapa Kombo taksi yaki
taksi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Kombo taksi mwite muri wa kandi mukayigirwaho na
La Benevolence Angola
tuve mu Burundi tujya mu Rwanda aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomeje uruzinduko rw'iminsi itatu aganira n'abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Uburengerazuba kuri uyu wa kane yari mu turere twa Ruhango na Huye mugenzi wacu Asuruta Kaboyi yari mu Ruhango abafite inkuru irambuye
mu gihe cya saa tanu n'igice nibwo umukuru w'igihugu yarageze ku kibuga cy'umupira cya Kibingo mu murenge wa Ruhango abaturage bamwakiranye ibyishimo n'abagenda banyuramo basuhuza kuri icyo kibuga hari hahuriye abaturage benshi baturutse mu mirenge hafi ya yose igize ako karere ndetse no mu tundi turere tw'igihugu ni urugendo rubaye nyuma y'imyaka ibiri aho icyorezo cya COVID-19 kimaze gucogorera ni rwo rugendo rwa mbere ruhuje umukuru w'igihugu n'abaturage benshi kuva icyo cyorezo cyadutse ku isi mu karere ka Ruhango Perezida Kagame yakirijwe indirimbo rimwe na rimwe abaturage bakanyuzamo bagacinya kadiwe Umukuru w'igihugu yabwiye abanyaruhango ko nyuma yaho bari baherukaniye muri 2017 ubwo yari yaje kwiyamamaza ko bafitiye umwenda kandi ko yiteguye kuwishyura
ndibuka twahuye turi mu bihe y'amatora twasezeranye byinshi ndetse munshyiramo umwenda ntabwo nashoboye kuwishyura wose ariko turacyakomeza niba ari ibijyanye n'amazi 60% n'ibindi kwijana ni bike turacyafite umwenda wo kubizamura nibura ngo bigere kuri 80 menye ko uruganda rukora ifu y'imyumbati rukora 50%. Ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo kuki atari 60%, atari 70%, atari 80%.
Perezida Kagame yahaye abaturage umwanya ngo bamugezeho ibibazo bafite ndetse n'ibyifuzo.
Abamotari sinzi nimba mujya mubibona, dufite ikibazo cya asiranse ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura asiranse y'165,000. Tukwishyura ibintu bitandukanye, autorisation, ipatante, umusoro ku nyungu, tukishyura byinshi ku buryo itabasha kuba babasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri. Turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyu mu kidukurikirane.
Ndabyumva.
Ni cyo ngicyo.
Your Excellency, mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemutse.
Icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye, turaza kugikemura.
Abaturage bamwe bagaragaje ko batahawe umwanya ngo babaze ibibazo umukuru w'igihugu, bamwe bavuga ko bagiye bakumirwa. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, abaturage bagaragaje ibibaruhije.
Mfite ikibazo gihewe cy'amatara bansimbukishije sincana, kandi abandi bose duturanye baracana gihe bansimbukishije ipoto.
Ngugenda umumama w'abana babiri, nitwa Uwimana Claudine, iwacu ni Kinihira, maze imyaka 6 mba ku gasozi. Kugeza ku uyu munota ntibatuma ntanga ikibazo nanjye ngo mvuge. Bampaye icyiciro cya kabiri. Ntagira ahantu kandi hari ababa mu nzu ngendara ku gasozi barihirwa mituweli. Umwana wanjye ararwara agahera mu nzu nkajya kwahira ibyatsi. Bambujije kujya imbere ngo mbaze.
Nanjye ndacumbise, mfite utwana na munsi iriho no ku irembo. Mama ni umusazi na musaza wanjye ni ukuvuga ngo nanjye anereka.
Urugendo umukuru w'igihugu yatangiriye mu karere ka Ruhango ruzakomereza ku munsi w'ejo mu karere ka Nyamagabe ndetse na Nyamasheke. Azagirana kandi ibiganiro n'abavuga rikumvikana mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye hamwe n'abo mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Biteganijwe ko muri uru ruzinduko Perezida Kagame azasura umukecuru Rachel Nyiramandwa, umukecuru w'imyaka 110 wo mu karere ka Nyamagabe. Perezida Kagame azasoreza uruzinduko mu karere ka Karongi, aho azasura uruganda rw'icyayi rwa Rugabano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragize. Dusubiye gato mu Burundi, abategarugori batowe mu buyobozi mu mujyi wa Bujumbura barimo abatorewe kuyobora inzego zifata ibyemezo z'igihugu. Baravuga ko umugore afite ubushobozi bwo gukora ibikorwa abagabo bakora mu nzego zitandukanye z'igihugu. Inkuru ya Kyarive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Byavugiwe mu ruganda rwahurije hamwe abakenyezi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu i Bujumbura kuri uyu wa kane, aho bari baramutse bigira hamwe icyatuma umukenyezi agira ijambo mu bisata by'igihugu bitandukanye bifata ingingo zishimikiye ku iterambere rusange. Bamwe mu bakenyezi batorewe kurongora imitumba bavuga ko byari bigoye cyane kwifatira icyemezo cyo kuja kwitoza mu baserukira abandi ku mitumba, na cyane cyane ko benshi muri bo baba batize amashuri menshi. Gusa bakemeza ko ari intambwe ikomeye ku gihugu kugira abakenyezi mu ntwaro uhereye ku gatumba.
Ariko niko ndiyihweza harageze n'igihe mvuga ati ibi bintu byanyabivemo niko mbitoza hagati y'abantu bafite amashuri siyanga inzoka no burya abenegihugu ntimubiyumvire uko batari barabisha ubwenge kandi burya barabona ibikorwa bikorwa mu gihugu. Birashoboka ko batora umuntu iyo bamwizigiye.
Bakundukize Viola nawe n'umwe mu barongoye ihuriro ry'abakenyezi muri kominisare, akaba yaranatorewe kurongora umutumba. Avuga ko abakenyezi bafite uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Akaba yatanze akarorero k'ikigo cy'ishure yahawe kurongora cyari kigeze ahatemba ashobora kugisubiza ku murongo. Anemeza ko abakenyezi bakiri bake mu nzego zifata ingingo ugereranije n'igitigiri cy'abagabo.
Asanga turabakenyezi batatu mu bayobozi 49. Ariko ushake gukora turakora ibintu bikomeye cyane.
Ikiwa kisuo wenyewe yenze ake ba kumimbo, pashamba kisha mwenye yenze na kusini mitemo. Uo mwa kanyende umimbo chuna zuba kuli kahani dusa ujakuli pido sefani dusa.
Abarongo yuru nani kwa mashirahamu ya wakenyezi ahurikiye mu bihugu by'ibiyaga bigari basanga leta y'u Burundi ikwiye gushira ingufu mu kubahiriza amategeko akingira abakenyezi no kunganisha amahirwe mu nzego zifata ingingo. Nzoyihera Emmanuela ajeje uru nani kwa mashirahamu ya wakenyezi mu bihugu by'ibiyaga bigari.
Bikuia mungu sote zifatini ngo. Kila bihanga sisi hae, nabo shika na kure ishuli mukenyezi kupira ngo amateko.
Umushinga mateka kwizera Eflazi yatowe muri Bujumbura na bavuga ko abakenyezi bagikumirwa mu nzego zifata ingingo agasaba abakenyezi batorewe guserukira abandi gushira imbere ineza n'inyungu z'abandi bakenyezi bagenzi babo mu kubateza imbere no gushikiriza inzego biraba igikwiye gukogwa kugira ngo agateka k'umukenyezi wese kubahirizwe.
Navuga nti abakenyezi mukuguza mu rora amatu wacu kata babafunga kawo n'ingene rero bica bitira he nyari mu
abo bakenyezi bari mu nzego zifata ingingo banagarutse ku bijyanye no kubahana hagati y'umugabo n'umugore mu kutibagira inshingano z'umwe wese mu birabana n'urugo na cyane cyane k'umurongozi mwiza ahera ku muryango wiwe. Ibyo bikazotuma iterambere rirambye rigegwaho byoroshe nk'uko babishikirije. Mu Burundi kandi umugabo w'abakenyezi ufite uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko gizwe n'ibitigiri bingana na 55% n'ibice 2% by'abanyagihugu bose babarugwa mu Burundi. Mu Burundi kandi ibitigiri byerekana ko abakenyezi bari mu myanya ifata ingingo mu nzego nkuru z'igihugu bingana na 38%. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice 3 Ijwi ry'Amerika. Kuri interneti ni kuri www.radioyacu.com. Nadusanga no kuri Facebook na YouTube bewa radio yacu. Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha na Habihumurije. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Yari hagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Tabara, 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 bantu bawe tabara. Rengera, 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 bantu bawe rengera.